Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri beneza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ikaze mu makuru yo kuri isaha. Igipolisi cy'u Burundi cyatangaje ko cyataye muri yompi akarwi k'abantu bakorera ku mbuga zitandukanye zitangarizwa ko amakuru mu kwambika iceyi inzego z'igihugu.
Bashobora kuba bariko baraborotswa igufa, ugasanga bariko barapfuruguta ibintu, ugasanga niremenhanya. Ejo batanguye kuvuga ko Kenny Claude n'uwo muhiza bakorana mbere n'abandi bantu bose bashobora kuba bafise ico bavuga mu bitariko bigenda neza.
Uyu ni Bonfils Niyongere, umumenyesha makuru w'Umurundi, akaba umuhinga ku bibazo by'inzego z'umutekano. Mu Burundi, abanyagirwa muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura bama batewe n'imyuzure uko imvura itasuye, ntibumva icyumviro cya leta cyo kubimurira ahandi. Leta ya Afrika y'Epfo yatangaje ko ishobora kugira uruhara rukomeye mu biganiro ibyo ari byo byose byo muri kazoza hagati ya Israeli n'umurwi Hamas. Abashikiranganji ku mpande zose z'umuryango w'ubumwe buraya bavuze ko leta z'ibihugu bigize umuryango zitegerezwa guhindura uburyo bwo gusuzuma abinjira n'abasohoka hamwe n'abashaka ubuhungiro, kandi zikirukana vuba cyane abo zisanze bateza umutekano muke. Aya makuru hamwe n'andi twateguriye ni mukanya ntegire aho muja. Aya makuru tutangwe kwavugwa hirya no hino ku isi. Israeli kuri uyu wa mbere yakoze ibindi bitero by'indege mu ntara ya Gaza, mu gihe umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak yari yagendeye icyo gihugu ajanye ubutumwa bwo kugishyigikira inyuma y'urugendo Perezida Joe Biden wa Amerika yagize muri Israeli. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukanguzi.
Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yavuze ati: "Mwarazahajwe mu buryo butavugwa n'ibikorwa by'agahomamunwa by'iterabwoba, kandi ndashaka ko mumenya ko Ubwongereza nanjye ubwanjye turi kumwe namwe." Nyuma y'uruzinduko rw'igihe gito i Tel Aviv kuri wa gatatu, Biden yavuze ko yagiranye ibiganiro bibwizanya ukuri n'abayobozi ba Israeli. "Navuganye n'abanyayisraeli ntaca ku ruhande," niko Biden yabwiye abanyamakuru bari kumwe mu ndege itwara perezida Air Force One. Biden yavuze ko mu gihe Israeli yagiriwe nabi, igihugu gifite amahirwe yo gukura mu mubabaro inzirakarengane z'abasivili bari muri Gaza badafite aho berekeza. Yongeyeho ko ari byo igihugu gikwiye gukora. Perezida Biden yavuze ko Misiri yemeye gufungura umupaka wayo wa Rafa ukora kuri Gaza kugira ngo kwikubitiro amakamyo 20 y'imfashanyo abashe kwakirwa n'amatsinda ya ONU. Yaburiye ko igihe Hamas yabuza ayo makamyo gutambuka cyangwa igatwara imfashanyo yabigeze ku ndunduro. Amakamyo atwaye ibyangombwa by'ubutabazi ategereje ko umupaka wa Rafa ufungurwa ku ruhande rwa Misiri, bityo akinjira muri Gaza. Yazitiriwe aho n'ubushyamirane bukomeje hagati ya Israeli na Hamas mu Misiri guhera tariki ya 17 y'ukwezi kwa 10 uyu mwaka wa 2023.
Urakoze Eugenie. Imodoka za mbere zirimo inteko z'u Faransa ziko ziva mu gihugu cya Niger inyuma itembagazwa rya Perezida Mohamed Bazoum zashyitse mu gihugu kibanyi cya Chad. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Izo modoka za Burende bakoresheje zashitse zimaze iminsi 9 mu ibarabara, zaherekejwe n'inteko z'igihugu cya Niger mu rugendo rurenga ibirometero 1600. Pierre Godelier, umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igisirikare cy'u Burundi, yabibwiye itangazamakuru ryo mu Burundi AFP. Yavuze ko izo nteko zizotahukanwa n'indege mu Burundi zivuye Injamena. Mu ndwirangi u Burundi bwaratanguye gukura inteko zabwo muri Niger hari nyuma yuko Perezida wa Niger Mohamed Bazoum akuwe ku butegetsi muri coup d'état y'igisirikare yabaye mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Bazoum yaracuditse n'ubufaransa. Itembagazwa ryiwe ryatumye imigambi y'ubufaransa mu karere ka Sahel iyanzara. Abasirikare b'ubufaransa bagera ku 1400 bakorera ku mugwa mukuru wa Niger Niamey no mu burengero bw'icyo gihugu. Bari muri Niger mu gikorwa cyo kugwanya abagwanyi ba leta ya Kiislam no mu gwi Al-Qaeda. Umugwa mukuru wa Chad N'Djamena ni kibanza kirimo icyicaro cy'igisirikare cy'ubufaransa gikorera mu karere kose ka Sahel. Inteko z'ubufaransa zigera ku 1000 zisanzwe zikorera kuri uwo mugwa mukuru.
Thank you. mu gabane uraya naho abashikiranganje ku mpande zose z'umuryango umwe buraya bavuze ko leta z'ibihugu bigize uyu muryango zitegerezwa guhindura uburyo bwo gusuzuma abinjira n'abasohoka n'abashaka ubuhungiro kandi zikirukana vuba cyane abo zisanze bateza umutekano mu nke muke. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukankusi.
Ba minisitiri b'ubutegetsi bw'igihugu n'ab'ubutabera bateraniye i Bruxelles mu Bubiligi baganira ku ntambwe zaterwa nyuma y'ibitero byahitanye abantu mu Bubiligi no mu Bufaransa. Bagaragaje kandi impungenge z'umutekano ziturutse ku bushyamirane hagati ya Israel na Hamas. Komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ylva Johansson yabwiye Reuters n'ibindi bigo ntaramakuru ati ni ngombwa ko abantu bashobora guteza ibibazo by'umutekano ku baturage bacu bahita basubizwa inyuma, harimo no kureba ahashobora kuba hari icyuho mu mategeko. Reuters ivuga ko ingamba z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ku bijyanye n'abimukira byitezwe ko zizaba zamaze gushyirwaho muri uyu mwaka, ko bizatuma ibintu birushaho kugenda neza, harimo koroshya itahukanwa ry'abanyamahanga bafite dosiye zirimo ibyaha. Kuwa mbere, umugabo w'umunyatuniziya w'imyaka 45 wishe abafana b'umupira w'amaguru w'abanyasuwede i Bruxelles yari mu Bubiligi mu buryo bunyuranyije n'amategeko nyuma yo kwimwa ubuhungiro. Bavuga ko igitero cy'i Bruxelles cyagaragaje ko Uburayi bukomeje kunanirwa mu mikorere y'ibijyanye n'abimukira n'abasaba ubuhungiro, harimo icyuho mu by'umutekano no mu bijyanye no gusubiza abantu mu bihugu byabo.
Urakoze Jeni, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika. Igisirikare cya Ukraine cyatangaje ko Uburusiya bwakoze ibitero bitari bike bukoresheje utudege twa drone na misile mu ntara zine mu ijoro ryashiriye uno munsi ku wa kane. Yamara abategetsi ba Ukraine batangaje ko nyinshi muri izo drone n'izo misile zasambuwe n'ibikoho birasa indege na misile by'icyo gihugu. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Yongabo.
Uburusiya bwarashe drone na misile 17 mu bibanza birimwo inyubako abasivile hamwe n'ibibanza bya gisirikare mu ntara ya Donetsk, Dnipropetrovsk na Zaporizhia. Igisirikare cya Ukraine cyatangaje ko drone zitatu na misile irasakure byasambuwe n'inteko za Ukraine. Nta makuru yo bahasize ubuzima cyangwa bakomeretse yatangajwe. Ku munsi wa gatatu, abategetsi bo mu bumanuko bwa Ukraine batangaje ko misile y'Uburusiya yasambuye ikibanza kibamwe abasivile. Abantu batari munsi ya babiri barahasize ubuzima. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati muri Ukraine bwatangaje ko misile yasambuye imangazini y'ibifungurwa mu ntara ya Mykolaiv. Uramatari w'iyo ntara Vitali Kim yatangaje ko icyo gitero cyakozwe mu mihana yahitwa Stepov. Cyononye inyubakwa zibamwe abasivile n'ikibanza gikoregwamo imirimo ijanye n'uburimyi. Iyindi misile y'Uburusiya yarasambuye inyubakwa ibamwe abasivile mu ntara ya Zaporizhia mu masaha ya kare yo ku munsi wa gatatu. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu ijambo yashikirije mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu yatangaje ko icyo gitero cyahitanye abantu batanu gikomeretsa abandi nk'abo. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati muri Ukraine Ihor Klimenko yatangaje ko ikindi gitero cy'Uburusiya cyahitanye umupfasoni gikomeretsa abandi bantu bane mu ntara ya Dnipropetrovsk.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Jeni Mukankusi na Fidel Niyongabo bayadushikirije. Tubibutse kandi ko mushobora gukurikira ibiganiro vyacu ku rubuga rwa internet kuri web3@ radio yacu vewa.com. Mukanya rero turakubitira mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Makuru cyatangwe mu Burundi aho abanyagihugu bo muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara Bujumbura bama batewe n'imyuzure uko imvura itasuye ntibumva icyimviro cya leta cyo kubimurira handi. Babandanya gusaba ko bubakirwa uruhome rwo bakingira imyuzure ituruka ku ruzi rusizi mu gihe cy'imvura. Inkuru y'Ijwi y'Amerika ifatanije n'abakunzi baryo mu Burundi mwishikirizwa na Thierive Ndayishimiye.
Ikigo c'igihugu kijejo gukurikiranira hafi indagurika ry'ibihe Ejebu catangarije mu kwezi kw'icenda ko imvura izoba nyinshi ku butaka nka bwose bw'u Burundi muri uno mutasuro no mu Gatumba adasigaye inyuma. Kuva ico gihe abanyagihugu bo muri ako karere kamakatewe n'imyuzurira barara ntibuca. Ibyo bikunyugwa n'uko leta izo yarahebye icyumviro yari yaratangaje co kububakira uruhome rubakingira imyuzurira ituruka ku ruzi Rusizi buri gihe imvura itasuye. General de Brigade de Police Anicet Nibaruta arongoye ikigo cy'igihugu kijeje guhangana n'ibiza n'isibe yashikirije nyuma y'iryo tangazo rya Ejebu kugo ruhome rutacubatswe.
Iyo bige n'ivyo yarasabwe n'abene gihugu ba mu Gatumba tukaba twarimviriye kuyubaka ku mugambi dufitaniye na PNUD ku buryo bungana n'amadolari 350,000 z'abanyamerika. Uwo mugambi rero ukubaka dige twasanze hari naho atari umuti urama kuko wokubatswe ku gice kingana ibirometero 2 gusa, hanyuma rero kugira ngo hakingigwe igice cyose cya Gatumba zabaye ngombwa ngira ngo ko uwo mugambi usubigwamo.
Abanyagatumba bama batewe n'imyuzurira, bamwe baba mu mazi n'ubu yasubiriye kudengera. N'abari mu bibanza begeranirijwe mu bya Marambya, Sobere na Kinyinya bavuga ko basa n'abakubiswe n'inkuba bumvise iryo jambo, bamirira kure icyumviro cyo kwimurirwa handi.
Twebwe twavuye mu Kinyinya cya Kajaga, leta niyo yatuzanye idushira ngaha aha bahita mu Ruzerefu kera ryari ishyamba ry'impongo, turubaka kugera n'uno munsi niho tuba. None bobo bazoza babona abantu bagiye bahasirimuye bakama bahabakura.
Abandi bafise equipe de pêche samudiro biramukiye gashatanga babimuriye nkiyo ariya mu misozi bazo batwimuriyeyo. Hari kiyaga kizoba kiriyo nacho ne bazoba bafate bagiterwa bakijane ibikunda.
Imvukira za Gatumba zitumva kwimurirwa handi zibandanya gusaba ku ruhome leta yemeye gubakwa kugira bikunde bakingiga imyuzurira ituruka ku ruzi Rusizi. Ishirahamwe ry'imvukira za Gatumba zisaniza hagurukira ico gikorwa, zivuga ko zibicishije mu bikorwa rusangi zotanga intererano leta ikazana ubugifise ubwo ruhome rwitwa dige rukubakwa. Ngoye Thierry numwe mu bahuri kiye mwishamwe ry'imvukira za Gatumba.
Tumaze kuja hamwe twarabonye yuko gukingira rujya ruzi birashoboka kuko ugiye uraraba uhereye ku kiraro ukagenda urubandanya urukurikira haraboneka aho umuntu yogerageza kurugomerera. Turonse ni imashini zishobora kugwimba kugira ngo ujya musenyi wabaye mwinshi utuma amazi asesera mu gisagara. Izo mashini zibonetse tukongera tugakora no kuri iyo nkingira yaho tukahashira ivu kugira ngo tugire ikintu kimeze nk'idigiti gitangira amazi ntisuke mu bene gihugu. Tubibaza yuko uyo muti wotanga inyishu ku bene gihugu.
Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ari nawe afise ico kibazo mu minwe yamirira kure ico cyumviro cy'imvukira za Gatumba. Mu kiganiro cyo ashikiranganje ba leta y'u Burundi cyo kwigenekerezo rya gatandatu kuno kwezi kwa cumi Gervendira ko buca yakuriye inkoni kugishitsi abanyagatumba.
Ibyo bitaza gufatwa mu Gatumba nuko abari ahantu hose amazi ashobora gushika bose bakungwayo bakaja amazi adashobora gushika. Ndazi ko bizakugora kumva mugabo niyo nyishu irama kandi izoshika bitatevye. Nibaza ko abanyagatumba bakwiye kubyumva na bidavyose biriko bashira hamwe amashira hamwe ngo ariko batunza amafaranga kugira ngo bikingire zirya zose sinishuzirama.
Ibibanza bitegekanijwe kw'abanyagatumba barahategwa n'imyuzurira abazimurirwamwo bikaba bimaze gutororokanywa. Muri komine Mubimbi hari kibanza kingana na hektari 10, muri komine Kabezi hari kibanza kingana na hektari 5, turi mu ntara ya Bujumbura. Mu ntara ya Rumonge naho hakaba hari kibanza kingana na hektari 5 nyene kuko ubushikiranganje bwa mbere bwa leta y'u Burundi bubimenyesha.
Igihugu cy'u Burundi yabaye isumizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu.
Dukubitiye muri Nigeria havugwa inkuru yuko leta yafashije abasore n'inkumi barenga 180,000 gushinga ingo. Abo nabo mu miryango ikenye batari bafite uburyo bwo kuronka inkwano no gukora ubugeni mu buraruko bw'icyo gihugu. Inkuru dushikirizwa na Pierre Claver Nyonkuru.
Yusuf Abdullahi umwe muri iyo miryango mishasha yashinze ingo ku mfashanyo za leta asaba Imana ko urugo rwiwe rworama kuko nubundi atamikoro na bagenzi we bari bafise yo gutunga imiryango. Ubwo bugeni bwari bumaze igihe kinini butegurwa bwongera busiba bwabaye kunduheze muri leta ya Kano. Imiryango irenga 180,000 yashinzwe nka yose y'abayisilamu irashimira leta. Bo co kimwe n'abari babaherekeje bari bashajije kandi babukereye ku munsi wa gatanu uheze. Ico gikorwa kirashimwa kandi n'abantu barenga 1,000 bari baje kubashigikira. Basigura ko abenshi mu basore n'inkumi badashobora kuronka uburyo bwo gushinga urwabo kubera ubukene buhari. Ibiharuro vyerekana ko muri ico gihugu ca Nigeria umuntu umwe atunzwe n'amafaranga ari munsi y'amadolari 2 ku munsi. Utwa gipolisi muri yo leta ya Kano yasiguye ko ubwo bukene butuma umuhungu ataronka amafaranga y'inkwano ayo kugura ivyambagwa vyiwe n'ivy'umugeni no gutegura urubanza. Eka ndetse n'umukobwa hamwe n'umujyango wiwe ntibaronka uburyo bwo kugura ibikenewe byose umwigeme ajana kurongogwa. Leta yahaye imiryango irenga 1,800 amafaranga y'inkwano itegura urubanza kuri bose, ndetse ibagurira ivyankenegwa vyo mu nzu hamwe n'ibifungurwa vy'iminsi ya mbere bakiri abageni. Leta ya Nigeria yahaye kandi umugeni umwumwe amadolari agira kuri 25,000 nk'umutahe wo gutangura kwibeshaho kuri iyo miryango mishasha. Naho muri iyo leta iri mu buraruko bwa Nigeria, gutunga umuryango ari inshingano z'umugabo. Abategetsi n'abatware bo muri ako gace basigura ko ari mu ntumbero yo gutera intege abakobwa bakiri bato gukura amaboko mu mpuzu bakagwanya ubukene. Ubwo bugeni bwo kumugaragaro abagore bavuga ko bubakingira kwahukana n'abagabo babo, kuko abagabo batinya amaso y'abababonye hamwe na leta yabafashije gushinga urugo. Ni mu gihe hari n'abagore bari barahukanye bahawe uburenganzira bwo kurongorwa n'abandi bagabo muri ubwo bugeni bwabereye hamwe. Ibi ndetse birashimangirwa n'abategetsi muri iyo leta ya Kano, bemeza ko abo bashinze izabo basenyaniye amasezerano abategeka kutazokwahukana n'abo bubakanye ubujejwe igipolisi mu idini ryabo rya Islam atabahaje uburenganzira. Ubu nawe azotegerezwa kubanza kubumvikanisha no gutorera inyishu amatati yo kwaduka muri izo ngo nshasha. Ubwo bugeni bwatwaye leta ya Kano yo mu buraruko bwa Nigeria uburyo bungana n'imiliyoni 900 y'amanayira, amafaranga akoreshwa muri Nigeria no kuvuga ayarenga gato miliyoni 1,100,000 by'amafaranga y'abanyaburaya. Cyeklavye ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Subire dukurikire mu Burundi, aho igipolisi catangaje ko cataye muri yompi akarwi k'abantu bakorera ku mbuga nkoranyambaga mu kwambika ibara inzego z'igihugu no guteka umutwe nk'uko igipolisi kibimenyesha. Abari ku isonga ry'ako karwi ni abagabo babiri, Medaha Muhiza na Kenny Claude Nwimana, basanzwe bazwi cane cane ku rubuga rwa X rwahora rwitwa Twitter. Eloge Urikaneza niwe adufitiye inkuru.
Bwo mu kwari babiri n'abanywanyi b'umugambwe uri kubutegetsa Standard FDD mu byo bagirizwa harimo kuba barakwiragije ko umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare afungiwe kukirimba kwa president. Medaha Muhiza aheruka gutumwa ko bakuwe mu mabanga aho yari ajejwe gutunganya imirimo mu biro bya ambasade y'u Burundi Kinshasa muri Congo, nk'uko ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bwavyanditse ku rubuga rwa X. Yari yanigeze kuba umuhanuzi mu biro vya nyakwigendera president Pierre Nkurunziza. Kenny Claude Nduwimana yakorera imwe mu mateleviziyo yo mu gihugu hagati, bakaba bafashwe mu ndwi zibiri ziheze nk'uko igipolisi kivyemeza. Bompi bahagarikiwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ijwi rya Amerika ryamenye ko uwa mbere yahagaritswe ari kumwe n'undi muntu bafise akabira k'abakongomani. Imodokari barimo ikaba yafatiwemo inkoho y'ubwoko bwa pistole bari kwibarabara rya Gatumba gerekeza Ibuvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ikanugwanugwa ko bari bari kwiba. Uwa kabiri Kenny Claude Nduwimana yafatiwe mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura muri zone ya Buterere yahasanzwe aba. Yahagaritswe muyiwe habanje kubisa kwa ryakozwe n'igipolisi, yamara nta kintu giteye amakenga cahatowe nk'uko amakuru y'umuryango n'abanyi yabitwiganiye. Kuri iyo tariki ya gatatu ukwezi, nk'uko amakuru ava mu Buterere yabitubwiye, umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana yari yamye mu nama n'abanyagihugu n'abajeje intwaro muri iyo zone y'uburaruko bwa Bujumbura. Bamwe mu bashikirije amajambo bagirije Kenny Claude Nduwimana ko yivanga mu kwa vyinzego zibanze agashaka no gusubira ubutungane. Bari bafatiye ku bibazo by'amatongo vyayimaze igihe bivugwa muri ako gace. Amasoko yacu mu gipolisi yabwijwe rya Amerika ko bompi bafungiwe mu gashoko kigendereza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Igipolisi cy'u Burundi cyemeje ko ariko cyafashe abagabo babiri bagirizwa ibyaha bikomeye birimo ugucafuza inzego z'igihugu biciye ku mbuga nkoranyambaga. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano yemeza ko abagabo babiri bari ku isonga ry'akarwi k'abantu bihaye umugambi wo gutyoza inzego. N'atavyemezo yerekanye Pierre Nkurikiye atanga akarorero k'ubutumwa bwanditswe ku rubuga rwa X mu mpera z'ukwezi guheze, igihe Perezida Ndayishimiye yari mu rugendo rw'akazi rurerure rw'indwi hafi zitatu rwamushikanye mu bihugu vya Cuba, Bubiligi, ku cicaro ca Union York hamwe no bindi bihugu bya Afrika mu gihe hari ko hakwiragizwa amakuru avuga ko hari ko ategurwa itembagazwa ry'ubutegetsi mu gihugu ubwo butumwa irya Amerika ryabonye bwavuga ko General Prime Niyongabo mukuru w'igisirikare cy'u Burundi yafungiwe ku kirimba cy'umukuru w'igihugu cyenkuriki yavugira ubwo bushikiranganje asigura ko Medar Muhiza ari we yabwanditse yikitse inyuma y'amazina mahimbano
Medar Muhiza yanditse inkuru avuga yuko ngo urongoye igisirikare cy'u Burundi bafunzwe cy'amaso ngo bakafungwa ngo muri ngo kirimba cy'umukuru w'igihugu muzi neza ko kirimba cy'umukuru w'igihugu atamuna funguye kandi muzi ko uwo mwubaka avuga ari ku mabanga yiwe ya minsi yose ibyo bikandikwa n'umuntu avuga yuko yigeze kuba ari umukozi wa leta mukamwumva ko izo nkuru ziba ari izo guteranya inzego basi intumbero yuko abantu bacanamo abantu bahungabane bavuge ngo biracika
ariko kugera ubu igipolisi ntikiravuga aho gifungiye abagabo basanzwe ari abanywanyi b'umugambwe Sandra Devdede uri ku butegetsi mu myaka yeze baboneka ku mbuga nkoranyambaga bacokorana canke bifatira mu gahanga batavuganwe n'ubutegetsi bagereranya n'ibihemu umenyesha makuru mu Burundi Bonfice Nyongera abona ko kuba igipolisi kitabereka amenyesha makuru nk'uko kibikora ku bandi bantu bagizwa bene ibyaha ari ikimenyetso ko bashobora kwegekwa ko ibyaha batazi
bacora ko ariko baraborozwe gufa mu ntumbero yo gufuruguta bijya bintu ujya muvugize ubushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano Petero Nkurikiye akunda gukora yerekana abantu ugasanga bariko barafuruguta ibintu ugasanga niremenhanya ejo batanguye kuvuga ko Kenny Claude n'uwo Muhiza bakorana mbere n'abandi bantu bose bashobora kuba bafite ico bavuga mu bitariko bigenda neza mu gihugu baba abanyepolitike cyangwa mashira hamwe yigenga cyangwa imbere no mu bamenyesha makuru
Kenny Nkurikiye yavuga ubushikanganje bw'umutekano baragabisha abantu bose bakorana na Medar Muhiza cyo kimwe na Kenny Claude Nduwimana ko bashobora gufatwa bagafungwa
abo bose bazi ko bariko bakora bakorana umugambi mubi n'aba bantu bavuga ngo babwira bashyira habona ibintu kumbe no kwambika no guremeka intebe ishushe abantu cyangwa inzego cyangwa abacyanye inzego bamenye neza yuko amatohoza abandanya uhereye kuri aba babiri Medar Muhiza na Kenny Claude Nduwimana
umunyamakuru Niyongere yakoreye ku bibazo by'u Burundi ku myaka irenga 10 akaba azwi nk'umuhinga mu byerekeye ibibazo by'inzego z'umutekano yibaza ko icyabagabo bafungiwe atari cyo bariko bakurikiranwa ko
ibyo bafungiye uno munsi cyangwa ibyo ariko baragerezwa si ibyo bategezwa kwagerezwa Medar Muhiza cyangwa Claude Nduwimana n'abantu bazwi cyane ko bakoranye mu gambwe CNDD-FDD bawukoreye bafite ingendo mbere yo gutyoza abandi kurushaho n'abagira n'ingendo y'amacakubiri
naye igipolisi cyemeza ko kiriko gikora dosiye kizoshikiriza ubutungane ntikivuga umunsi kanuni bazorengutswa mu Burundi munyororo bari mu minwe yigendereza ashobora kuhaba ikiringo urwo rwego rwifuje kumugumya rukora amatohoza mu gihe abafungirwa mu gipolisi n'ubushobo bw'intwaro batabwirizwa kurenza iminsi 14 batarashirwa imbere y'umucamanza eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
uko yonanga bibukije je komiso gatano turafite ikiganiro muri sanga ariko turi kumwe rero muri iki gihe na Jeanine Mukankusi ariko aragitegura Jeanine muraho murakomeye
Bahoneza Fredy
yego mu majambo make udutegura iki mu kiganiro muri sanga je komiso gatano
Fredy urabizi ko hamagara amazima ari ikintu cy'ingenzi kandi ko indwara ya malaria ari imwe mu ndwara zitahaza abantu cyane cyane mu bihugu byacu inkuru nziza ariko ni uko muri uku kwezi kwa cumi OMS ishami rya ONU ryita ku buzima yemeje urukingo rwa kabiri rw'indwara ya malaria nyuma rwamaze kwemezwa rwakoreshwaga ku bana bari munsi y'imyaka itanu nk'uko rero byagiye byumvikana mu biganiro bitandukanye twagiye dukora ku ndwara ya malaria hagarukwaga cyane ku kibazo cy'urukingo rw'iyi ndwara nabwira abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko tubararitse ejo mu kiganiro muri Isanga nk'uko wabivuze tuzaba turi kumwe n'umuganga w'inzobere muzabe hafi nk'uko bisanzwe muganire ikaze rero mwese ejo saa 10 na 11 z'umugoroba ku isaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi kuri radiyo yanyu turabararitse ubwo kandi abarahandi namwe ntimuhejwe icyo mukeneye telefone twabahamagaraho cyangwa se radiyo mukadukurikira indwara ya malaria ntigira imipaka ntimuzacikwe muzagare n'iyo saha muze kungurana inama n'ibitekerezo tuvuge kuri iyo ndwara ya malaria cyane cyane ku birebana noho twashyira ingufu mu bijyanye no kuyikumira no kuyirwa n'ibyo Fredy
urakoze cyane rwose Jeanine mukanya turaza gusozera ibiganiro byacu ariko tafite inkuru ikomeye ivuga ko leta ya Afrika y'Epfo yatangaje ko ishobora kugira uruhara rukomeye mu biganiro ivyaje byose byo muri kazoza hagati ya Israel n'umurwi Hamas mu gambo riko butegetsi muri Afrika y'Epfo yense ufitaniye imigendanire ikomeye cyane n'umurwi Hamas. Ni inkuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyonga.
Inyuma gatoyi yuko Nelson Mandela abaye perezida wa mbere yatowe mu matora yisunze demokrasi muri Afrika y'Epfo mu mwaka w'1994 yaratangaje ko ubwigenge bw'igihugu ciwe budakwiye mu gihe cyose atabwigenge buhari ku banyapalestina. Kuva ico gihe leta ya Afrika y'Epfo yaravugiye irongera irashigikira ukwishyira no kwizana kw'abanyapalestina. Yaratangaje ko Israel ari igihugu kigendera ku ntwaro karyanisha imiryango kubera ico gihugu ikandamiza abanyapalestina bifatiye ku rukoba rwabo. Muri kahise umugambwe ANC waratangaje ko abagwanyi b'umugwi Hamas ari abagwanyi bagwanira ubwigenge bw'abanyapalestina. Yamara leta zunze ubumwe za Amerika n'amareta y'ibindi bihugu bitari bike bivuga ko Hamas ari umugwi w'iterabwoba. Mu nama y'umugambwe ANC muri iyi ndwi, perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaranebaguye impande zose zitana mu mitwe. Ramaphosa yagize ati:
ANC NEC has condemned in the strongest terms the brutal killings of civilians.
Ishyaka rya ANC ryamaganye ryivuye inyuma ubwicanyi bwakorewe abasivili bukozwe na Hamas. ANC kandi ihangayikishijwe bikomeye n'itsembabwoko n'ibindi bikorwa bigayitse leta ya Isirayeli birimo kwibasira abanyapalestina bibabuza uburyo bwose bwo kubaho.
Bamwe mu banebagura amajambo nk'ayo leta ya Afrika y'Epfo ikoresha bavuga ko atuma icyo gihugu kitokwizigirwa ku vyerekeye twigoro two guhagarika intambara hagati ya Israel na Hamas. Uwitwa John Stremlow n'umuhinga mu bibazo vy'imibano mpuzamakungu muri kaminuza ya Wits i Johannesburg yarabaye kandi umwe mu bategetsi baserukiye Amerika. Yarakoze ku bibazo vyerekeye Israel n'abanyapalestina mu mareta atandukanye ya Amerika muri kahise. John Stremlow avuga ati:
And they always referred the Palestinian people. Never is especially is Hamas mentioned.
Buri gihe bavuga abaturage ba Palestina, nta na rimwe Hamas yigeze ivugwa. Kwigaragaza nuko abanyapalestina n'ibyifuzo byabo byo kugira igihugu cyabo kirangwa n'umutekano. Abakirimo bose bakakiyumvamo, harimo abayisilamu, abayahudi n'abakristo. Ibihugu byo mu karere bisa n'ibishaka igisubizo giciye mu mahoro bishingiye ku mahame y'ibihugu byombi, Israeli na Palestina. Ntekereza ko Afrika y'Epfo iri mu mwanya wayo mwiza wo guhagararira inyungu z'abaturage bo muri Palestina.
Interests of the Palestinian people.
Umuhinga Stremlow avuga ko President Ramaphosa ari umuntu afite ubuhinga bukomeye mu vyerekeye ibiganiro. Yatangaje ko Ramaphosa yafashije mu gikorwa cyo gukuraho intwaro karyanisha imiryango ya apartheid muri Afrika y'Epfo. Stremlow yavuze kandi ko Ramaphosa yagize uruhara mu guhagarika intambara yamaze imyaka itari mike muri Ireland hari mu mwaka w'1998.
Mukanya turasozera ibiganiro vyacu vyo kuri isaha ariko reka tubibutse ingingo nkuru zari zigize amakuru mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Twabwiye ko Israel kuri uyu wa kane yakoze ibindi bitero vy'indege mu ntara ya Gaza mu gihe umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak yari yagendeye icyo gihugu ajanye ubutumwa bwo kubishigikira. Ni mu gihe kandi hari nyuma y'urugendo rwa President Biden muri icyo gihugu. Twabwiye kandi ko abashikiranganji ku mpande zose z'umuryango w'ubumwe Uburaya bavuze ko leta z'ibihugu bigize uwo muryango zitegerezwa guhindura uburyo bwo gusuzuma abinjira n'abasohoka n'abashaka ubuhungiro kandi zikirukana vuba abo zisanze bateza umutekano muke. Twabwiye ko mu Burundi abanyagihugu muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura bama batewe n'imyuzure uko imvura itasuye batumva icyumviro cya leta cyo kubimurira ahandi. Twabwiye kandi ko leta ya Afrika y'Epfo yatangaje ko ishobora kugira uruhara rukomeye cyane rwose mu biganiro ibyo ari byo byose byo muri kazoza hagati ya Israel n'umurwi Hamas. Mugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC ufitaniye imigendanire ikomeye cyane n'umurwi Hamas. Twongeye kandi turabwira ko igipolisi mu Burundi cyatangaje ko cyahagaritse abantu bakorera ku mbuga ngurukanabumenyi bacafuza canke wonona izina ry'igihugu. Shuti mwese mwa duteza matwi turabashimiye cyane rwose ku kanya mwa toye mugahitamo iradio yacu ijwi y'America turashimiye engineer Justin yadufashe mu hinga bw'ivyuma tukadushimiye na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije turashimiye abagenzi bacu bose bagize uruhara muri aya makuru mu turabifurije amahoro n'ijoro giza mwese.